Jema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Imwumviriza ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije juti mwese mukunda radio y'ijwi rya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo. Ni Fidel Niyongabo abaramutse. Amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavuga hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tuyashikirizwa na Alois Bigirimana. Alois, mikro ni yawe.
Urakoze Fidel. Muri minsi ya bategetsi mu gisagara kiri ku nkengera z'ibahari cya Alexandria bavuga ko abantu bashika kuri batandatu bapfuye igihe igorofa bari bapanzemo yasenyuka ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Buramatari w'iyo ntara irimo Alexandria, Mohamed El Sherif, yabwiye abamenyeshamakuru ko imiryango ibiri yari muri iyo nyubakwa igihe yasenyuka, kandi ko abandi bantu icyenda baguwe ko n'ibibomoke. Yavuze kandi ko abatabara bashoboye kurokora umwana umwe. Abategetsi babwiye ibimenyeshamakuru ko mu bapfuye harimo abagabo batatu hamwe n'abagore batatu nyene. Ubugiriki bwaraneguye Turukiya kubona yarasunikiye abasaba ubuhungiro mu mazi, bituma ubuzima bwabo buja mu kaga igihe baba bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Icyo gihugu kivuga ko ingendo nk'iyo ya Turukiya yerekana ko icyo gihugu cyananiwe kubahiriza amasezerano cyumvikanye n'Uburaya yo guhagarika abimukira batubahiriza amategeko. Umushikiranganji w'Ubugiriki ajejwe abimukira, Notis Mitarachi, ashikirije ibi inyuma y'aho abasirikare bajejwe gukizura mu mazi batoreye ibiziga by'abagore babiri. Umwe muri bo yari afise imyaka 30. Bazamye mu mazi inyuma y'aho ubwato bwarimwo abantu 32 bwibiriye mu mazi agabura ibyo bihugu bibiri. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani, Abdallah Hamdok, yitezwe kongereza igitigiri cy'abagize akanama karongoye igihugu mu kongeramwo abahurikiye mu runani rw'imihari y'abahoze barwanya leta yasinye amasezerano y'amahoro na leta. Abagize ako kanama bashobora kuzova kuri 20 bakongereza gushika ku bashikiranganji 26. Abashikiranganji bashasha byitezwe ko bagenwa mu minsi mike iri imbere nk'uko bishikirizwa n'urunani Forces for Freedom and Change ruhurikiyemo imihari ya politiki hamwe n'abahoze mu mihari y'abarobeli muri Sudani. Hamdok afise igikorwa gihambaye cyo gushikana Sudani ku mahoro arama kuragura ubutunzi no guteza imbere demokarasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yariyemeje gufasha Mozambique kurwanya umuhari w'iterabwoba ugendera ku byumviro bya Kiisilamu utumbereye kwigarurira intara ya Cabo Delgado itunze cyane gaze. Nathan Sells, umutegetsi w'umushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'andi makungu asanzwe ajejwe igisata kirwanya iterabwoba, yabyemeye inyuma yo kuganira na perezida wa Mozambique Filipe Nyusi i Maputo ku murwa mukuru. Sells yasabye kandi ko amakungu yo kwiyunga akagira urunani mu kurangiza intambara imaze imyaka 3 kandi imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 200,000 inatesha ingo zabo igice cy'umuliyoni w'abanyagihugu. Abantu barenga 1,500,000 nibo bamaze kwicwa n'umugera wa corona ku isi, kubababa 1,635,000 bamaze kwandura nk'uko byashikirijwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ejo ku munsi wa kane. Abantu 1,500,000 n'abantu 38 baramaze gupfa, ku 1,634,774 bamaze kwandura kuva uwo mugera utanguye kugaragara mu gihugu cy'Ubushinwa mu kwezi kw'12 mwaka uheze. Akarere kabangamiwe cyane kuruta ni Amerika y'Epfo na Karayibe, ahamaze gupfa abantu 1,852,263, hagakurikira Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 habonetse abishwe n'uwo mugera ku munsi barenga 10,000 ku isi igitigiri kinini kitari bwigere kishikwa ko kuva ikigiza gitanguye
urakoze arabisi bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza zacu imwombiriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC n'ikirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu mu Burundi turi ku mirongo migufi metro 25 metro 31 ni metro 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika abanyeshuri bamwe bamwe hamwe n'ugwaruka gw'impunzi mikambi ya Mutenderi mu gihugu cha Tanzania barafite ingorane zo kugumana ururimi rwabo rw'ikirundi kuko biga mu zindi ndimi
igituma kenshi byatunanira kuvuga kirundi kirongoreye nk'abandi nkuko bisanzwe nkuko ndo mu Burundi ukubara kenshi usanga turi ku ishuri sansi twiga ibintu byinshi mu Faransa ibindi tukabyiga mu Cyongereza
uyo ni umwe mu banyeshuri b'impunzi z'abarundi mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania mu Burundi abantu 178 nibo banduye umugera wa corona mu mezi abiri aheze no mu ntango ya kuno kwezi kwa 12 amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda umucamanza mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu yafashe ingingo yo gufatanya imanza zagirizwamo Paul Rusesabagina na bagenzi be 19 barimo Major Calix Nsabimana bakunda kwita Sankara umucamanza avuga ko abagirizwa bose uko ari 20 bahurira ku byaha by'iterabwoba umenyesha makuru w'ijuru ya Amerika mu Rwanda Eric Bagira ubusara duhi ibindi kuri inkuru
iki cyemezo cy'umucamanza cyo guhuza imanza za bwana Paul Rusesabagina, Major Calix Nsabimana bakunze kwita Sankara, Captain Herman Nsengimana n'abandi 17 kije nyuma y'ubusabe bw'ubushinjacyaha ubwa Major Sankara n'ubwo baregera indishyi muri izi manza. Ku bushinjacyaha buvuga ko izi manza z'abantu 20 bahuriye ku byaha bifitanye isano, buvuga ko kwisonga bwana Paul Rusesabagina ariwe wari ukuriye umutwe bwite witerabwoba wa MRC de FLN, mu gihe Major Nsabimana bakunze kwita Sankara ndetse na Captain Herman Nsengimana bo mu bihe bitandukanye bagiye baba bavugizi bawo abaregera indishyi bo bavuga ko guhuriza izi manza hamwe bizaba umwanya mwiza wo kubona indishyi itubutse kandi mu buryo bworoshye ni mu gihe mu byifuzo bya Sankara we aheruka kubwira urukiko ko bwana Rusesabagina yita ko yari shebuja mu mpuza amashyaka ya MRCD baramutse babahurije hamwe mu rubanza wa mubera undi mwanya mwiza wo kuvuga uko ibintu byagenze kimwe ku kindi ubushinjacyaha buvuga ko n'abandi baregwa bafashwe mu bindi bihe bagiye biyemerera ko bahuraga mu bikorwa by'iterabwoba mu mutwe wa MRC DFLN bakemeza ko bamwe muri bo bari abayobozi ba gisirikare abandi ari abayobozi ba gisivili urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ruvuga ko iyo rusesenguye ibikubiye mu nyandiko zitanga ikirego ku baregwa bose rusanga izo manza zifitanye isano mu byo bahuriraho rwemeza harimo kurema umutwe w'iterabwoba no kurema umutwe w'ingabo utemewe umucamanza ukuriye inteko iburanisha ashingiye ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko yavuze ko izi manza ziramutse ziciwe rumwe ukwarwo asanga imikirize yazo ishobora kuvuguruzanya ku manza nk'izo zisobekeranye iyo zarege urukiko rumwe perezida w'urwo rukiko abyibwirije cyangwa se abisabwe n'umwe mu baburanyi ategeka ko ziburanishiriza hamwe mu rukiko rumwe icyo cyemezo kandi gishobora gutegekwa n'inteko iburanisha urwo rubanza iyo ubwo busabe bwabeye mu iburanisha ku migendekere myiza y'imanza umucamanza avuga ko yasanze imanza za Paul Rusesabagina n'abandi bareganwa Major Sankara na Captain Nsengimana zigomba guhurizwa hamwe kubera ko kuzitandukanya imikirize yazo ishobora kuzavuguruzanya ibi byahise bigira ingaruka ku iburanisha ry'urubanza rwa Major Sankara n'urwa Captain Nsengimana rwari ruteganijwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka bituma urubanza rwahurijwe hamwe rushyirwa ku yindi tariki nyuma yo kwemeza ko abantu 20 baregwa ibyaha by'iterabwoba bagomba kuburanishirizwa hamwe umucamanza ntacyo yavuze ku busabe bw'abunganira ababuranira indishyi bari basabye ko urubanza rutakomeza kuburanishirizwa ku ikoranabuhanga rya video conference n'icyifuzo cyari cyatanzwe hashingiwe ku mubare munini w'abaregwa muri iyi dosiye ababuranira indishyi basabaga ko bahurizwa hamwe mu rukiko kuko ngo ku ikoranabuhanga batamenya buri umwe wese wireguye n'imbogamizi urukiko rwari rwavuze ko narwo rusanga ifite ishingiro ariko nanone gahunda ikazagenwa n'umuvuduko w'icyorezo COVID-19 cyaba kigezeho ku munsi w'iburanisha Icyemezo cy'umucamanza cyo gukomatanyiza imanza gifashwe nyuma y'ijambo ry'umukuru w'Urwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka ko abaregwa bose bazisanga mu rukiko bashinjanye umwe ku wundi hari nyuma y'igihe gito agaruka kwifatwa rya Paul Rusesabagina ari kubitangaza makuru by'igihugu Perezida Kagame yavuze ko abari bamaze gufatwa bose bazagiraho bahurira buri wese ashinja undi byo bakoranye hagati yabo Icyakora ari mu rukiko aburana urubanza rwe ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bwana Paul Rusesabagina we yabwiye urukiko ko ubwe akurikiranyweho ibyaha ku giti cye n'abandi bantu ubushinjacyaha bwita amashumi y'azi bareganwa abaregwa bose uko ari 20 bahurijwe muri dosiye imwe baregwa ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bikorwa by'umutwe witwara gisirikare wa FLN uyu mutwe ushamikiye ku mpuza amashyaka ya MRCD mu myaka ya 2018-2019 wigambye ko ari wagabaga ibitero mu bice bitandukanye byo mu ntara y'Amajyepfo no mu burengerazuba bw'u Rwanda ni ibitero byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi bigatwika bikanasahura ku isonga habanje gufatwa Majoro Karikise Nsabimana bakunze kwita Sankara aregwa ibyaha 17 byiganjemo igiterabwoba ni mu gihe uwamusimbuye ku ubugizi bw'umutwe wa FLN Captain Herman Sengimana we aregwa ibyaha 6 ubutabera buvuga ko byose bihura n'ibyo Sankara aregwa naho bwana Paul Rusesabagina wafashwe nyuma wamamaye ku bwa filime Hotel Rwanda we aregwa ibyaha 13 nabyo byiganjemo igiterabwoba urubanza rukomatanije hamwe ruzatangira kuburanishwa kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2021 akabagira ubusabe bw'irya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
urakoze Eric
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Mu Burundi abantu 178 nibo banduye umugera wa corona mu mezi abiri aheze no mu ntango ya kuno kwezi kwa 12 174 baje bava hanze y'u Burundi mu gihe 4 banduriye mu Burundi leta imenyesha ko ikiza kikihari arico gituma abarundi bategerezwa kubandanya gukurikiza amategeko yo kwikingira inkuru dushikirizwa na Teziratu Ngimana
Muri icyo kiganiro n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umushikiraganje Tadendi Kumana yamenyesheje abo baza mu Burundi bakabasangana uwo mugera wa corona iyo baza baturuka n'ingene binjira mu Burundi
Ijana na 6 barenga binjirana baciye ku ndege dusangiye ni mu Tanzania abandi bazana indege abava mu Rwanda yerekana yuko ibihugu bidukikije kuna bizi ni nyinshi itabara yuko tugira ingufu tukiri ubara kugira ngo Dusu biri nyuma ako tubandanye dukora ibikorwa kompanyi zose tumenga turaba abantu batuzaniye hamurabona yuko Ethiopia ne imaze kuzana 13 bagwana Kenya 12 Brussels area 5 Rwanda area 4 abaza na UN 2 Uganda Airlines 1
umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko inyuma yabo baza n'indege harabaca mu kinywabi bakinjiza uwo mugera mu Burundi abo rero Tadendi Kumana amenyesha ko bagiye gufatirwa inkingo ruhasha
teze ya covid ugenda uriha amaheri 100 gusa ya fish tariha mu kugarutse ufasha kugira ngo turonke amareative basha bakwepa akacaca ikigoma akaza n'amaguru cyane ni modoka umuziga zanye yari gutanga ikori muri obe aca yizira mu ijoro akaca yinjira ntaje muri quarantine akaca yinjira ugasanga hamwe yashitse hagati mu gihugu abo rero twavuze neza umuntu yezo ca hose amapasiporo yabo gusaba abajejwe umutekano muri passport bayagumya barabe neza uyu muntu aja bari kuko hariho imigenderanire isanzwe ihari hagati y'abene gihugu bo ku ntara zihanuwe na Tanzania aho usanga bari hakurya bakarima hakuno bakarima isoko ibyo ntangorane kuko nta hantu kure baje mugaba antu wese azubavuye mu kindi gisagara Dar es Salaam n'ahandi azoshikira muri karantene mu ntara azubayinjiriyemo.
Muganga Tadendi Kumana asaba abashaka impapuro zerekana ko batanduye baba bava mu Burundi baje mu makungu canke abavayo ko bategerezwa kubahiza amategeko ubushyiranganje bw'amagara y'abantu bwashinze.
Kubera yuko twabonye ko ari abantu benshi bagenda hanze, tubaje dusanga abakozi bo muri NST irasa n'ibiko birabagora, dusaba yuko bwo kubahiriza amasaha 48 imbere kujya gusaba certificate, kuko hari abaza ugasanga vuga ati jenda keneye certificate nza kugenda ku mugoroba cyangwa ije mu gatondo, ibyo bituma tudakora neza. Turamenyesha bene gihugu yuko bategerezwa kuza kuko tubaha certifika imara amasaha 72, byumvikana yuko rero mu masaha 48 ari bo kwitegura ibanze bashaka bagenda ku mugoroba cyangwa bashaka bagenda bukeye, ugasanga ibi kubirorohereza abakozi baba muri NSP bategerezwa gukoresha ubuhinga bize kugira ngo batange amasertifika ameze neza. Ikindi naje twabonye ni uko mu basaba kugenda hanze baza kwipimisha barondera certificate, tumaze kubonamwo ko harimo abagwayi. Cyo gituma twese dufata ingingo yuko abo bose bazoja gusaba urupapuro cyangwa kwipimisha muri NS bategeza kugenda bambaye mask.
Muri kino gihe ubushyiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko amahoteli amwe amwe atubahiriza amategeko y'abantu bari mu kato. Kubera ivyo, muganga Ndikumana amenyesha ko amahoteli yose yakira ingenzi ategerezwa gusinya amasezerano na leta yo gukurikiza amategeko agenga abantu bari mu kato, abatega kurikije bagahanwa by'akarorero. Kugeza rero kuri uno wa kane nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu, abamaze kwandura icyo kiza kuva giteye ni 692, 633 barakize, 631 baracari ku miti, na yumwe akaba ari we amaze kwitaba Imana. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1 2 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abanyeshure hamwe n'ugwaruka mu kambi ya Mutenderi ntibakimenya kuganira neza mu rurimi rw'ikirundi naho ari nkingi y'imico n'akaranga by'igihugu cabibarutse. Ni mu gihe igiswahili hamwe n'icyongereza ari byo bizi imbere mu mashure bigiramwo, bigatuma bavangavanga indimi zitandukanye. Umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Joven ejo kuwa kane yatembereye mu kambi ya Mutenderi, hanyuma aganira na bamwe mu banyeshuri hamwe n'abigisha bari muri iyo kambi.
Igituma kenshi abantu byatunanira kuvuga kirundi kirongoreye nk'abandi nk'uko bisanzwe nk'uko ndo mu Burundi, ni kubera kenshi usanga turi ku ishuri sansi twiga ibintu byinshi mu Gifaransa, ibindi tukavyika mu Cyongereza, bwake twiga ikirundi mbwa ikirundi turakiga nk'uko turi Abarundi. N'ikindi kibituma kenshi usanga aba ibijiji bizungurutse amakambi bavuga igiswahili, kenshi baraza kugira business yabo ngahe ndani, rero kugira uvuga nawe nakuvuga igwa rume grane amenyere, nico gituma kenshi generale nyene tukavuga ati kenshi bavuga igiswahili, sivyo? Bavuga igiswahili, nico gituma kenshi bitugora. Nico mugenzanje Rose yavuze ati benshi tuvukira makambi, dugakurira makambi, dugaherezwa makambi. So umuntu anavutse muri iki gihe yumva ababanyi bavuga iswahili azokura uko nyene kwishire abone yigi kirundi umwanya muto usange amenye giswahili
ntukubate nkuntu z'ikirundi kandi turakizi ariko kandi ntukizi iyo tuvuga ni giswahili icyongereza igifaransa usanga kuvyo usanga tukotora turabivuga vuga uko nyene kubera bivaye nuko twabaye ngaha mu buhungiro ego kweri n'ahantu hameze ukuntu umugabo ariho inyigisho nyinshi zitandukanye yo mugihe twa turingaha turavuga ati kweri twebwe turamerewe nabi mu buzima ntubona kabuza kacu rero reka twiteye ibintu kanaka niho cyashikaye ugasanga umuntu akwari igenda imisandukanye ukigi giswahili ukigi cyongereza ukitaye ibintu byose bivuga byose mu cyama cyusanga ubyita kugira ngo urabe ko ejo hawe nawe hoza hazananye kugira ngo ubuzima bwe buhinduke ko bwomera neza
yani gituma twebwe abanyeshure turi mu buhungiro bituma tudavuga neza ururimi rw'ikirundi nkuko bikwiriye usanga turiko turacanga indimi nyene mu bisanzwe ikirundi ntacyo tuzi rero icyo mbona kibituma ivyo nuko benshi muri twebwe tuvukira mu buhungiro tugakurira mu buhungiro ndetse no kwiga ugasanga umuntu ahereye mu wa mbere yiga mu buhungiro akarinda heza amashure yigira mu buhungiro rero icyo kiratuma neza yani nicyo gituma hanini mbona tutamenya ururimi rw'ikirundi mu buhungiro benshi usanga turi mu makambi yani mu buhungiro bw'abatanzania bavuga igiswahili kesho kacu sanga ni go rurimi tugira hane dukoresha kandi igiswahili n'icyongereza aho tuba turi kenshi tuvyi nivyo bizimbere mu vyigwa twiga rero bica bigorana ukuntu wosanga umunyeshuri azi kirundi kintuze mbere ko amenye kirundi ciza usanga azi icyongereza ari cyazi kuvuga neza igiswahili ugasanga ari cyazi kuvuga neza bivanye niyo mvo dukurira mu mahanga mu bisanzwe
je ico kibazo cyo ndabivuga ko nuko biva ari nka jewe ni gascientific ike usanga kenshi ikirundi ntakunda kucitaho cyane mba mfite ibyo nitaho igifaransa kubera mbanzi nkuhonza kwiga chimie cyangwa biology mba niga mu gifaransa siniga mu kirundi kacisanga umwanya wo kuguma mvuga ikirundi ndawubura sana ndi mu ishuri nce gituma kirundi kincanga sana
hari nibyo mu byo twiga mu kirundi kuko turiga ikirwa cy'ikirundi hari nibyo mbona bigisha mbere nkana kibona ari kirumba ndariko sinda gitahure namba na gato kandi ari kirundi cyo gituma je rero mbona kumenga ntabyo noshobora mu bisanzwe icyo kintu cyuko ikirundi kera abakurambere bacu bavuga kitakiriho n'abavyeyi bacu bahunze kenshi mu bisanzwe abo twovyumvise ko babivuga bahunze kenshi nabonye n'ucusanga bivanye nuko hajya ahantu bari kugira baronke ubuzima baca barazimika kwiga rujya rurimi rwa hajya ahantu kugira ngo bikunde ubuzima bwabo barari ko bwogoma bugira nte buje imbere rero ukacusanga bakuze bamenyereye izindimi zo mu mahanga ukacusanga bya bindi biriko biragirane birahera muri bo nacyo gituma kwera ubukuronko umuntu avuga ikirundi cy'abakurambere kiragoye cyane
ubugisaba kandi twabatuma namwe nuko bwo kwengeza idadi ya max bo fatira ko tebe
idadi ni
igitigiri Ndabicanga kora yeah okay bo kongeza igitigiri cyabagenda make bongeza inafasi z'abanyeshi make point bafumwaga abanya batse point niho guma bafata ku amanota yo hejuru niho guma bafata ku manota hejuru
kaza bakabona ni kabinyoni karagohoye urumva cyabigorana urumva tazi kirundi cyo mu gihugu urumva ingorane cyo gituma rero twasaba ko bamahugurwa abantu bakigishwa ururimi kavukira
urabona abantu benshi kuva ino na kabiri bahunga abanyeshuri ubu ntibiga neza bivaye niki nukujya haguma haza abantu babwiye ati ejo ni gutaha bacha bita ku mashuri atakamano afise bacha babana ko nawe twukwiga nawe tuko turaja ingwani nizo cyane cyane ni kubumva abaza ngahango ati ejo ni gutaha kwandikisha kuginduta bacha bana ati ah naho nguma ndiga nta kamaro
tugushimye James Joven bakunzi ba radijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru mubananya kumiriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uwahoze ari president w'u Burundi Valéry Giscard d'Estaing yitabye Imana ku munsi wa gatatu afite imyaka 94 azize ingorukizi za virusi ya corona. Yategetse u Burundi kuva mu mwaka w'1974 gushika mu mwaka w'1981 yagendeye u Rwanda mu mwaka w'1979 aje gukomeza umubano wasuwe n'uwo yari yasubiye president Georges Pompidou. Ambassadeur Celestin Kambanda yahagarariye u Rwanda kuva mu mwaka w'1969 gushika mu mwaka w'1972 aribuka Valéry Giscard d'Estaing akiri umushikiranganji w'ikigega cya leta mu Bufaransa. Yavuganye na mugenzi wacu Venice Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Namumenye ari ministre des finances, namumenye Washington yajyagaza
President Valéry Giscard d'Estaing yasuye u Rwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka w'1979. Hari icyo mwibuka kuri urwo rugendo?
Ntacyo namenye kuri urwo rugendo. Urwo icyo nigeze kumva nuko yakoze ni Parti de Chasse na President Habyarimana muri Parike Nasiyonali y'Akagera.
Ni ukuvuga ko yajyanye na President Habyarimana guhiga muri Parike y'Akagera? President Giscard d'Estaing yageze ku butegetsi mu mwaka w'1974 asimbuye President Pompidou amaze kwitaba Imana ku buryo butunguranye. Mbese umubano w'u Rwanda n'u Bufaransa wari wifashe gute mbere yuko Giscard d'Estaing agera ku butegetsi?
Wari umeze neza cyane, wari usingiye cyane cyane muri cooperation muri domaine w'uburezi no muri transport, kuko nibwo nyine twanegusiyaga escalier ya Air France mu Rwanda. Ni muri icyo gihe nyine kandi byabyaye umusaruro, kuko ndumva ari 72 ni nabwo twanegusiyaga rya shuri lycée France ya Kigali itangira muri icyo gihe nyine, nabwo ari na Air France akaba yemwe na centre culturelle ariko hari na université radiophonique de Gitarama. C'est le tout premier contact ni wo zatangiye, ariko biragiye aje gutangira nyuma, ariko twari twaratangiye za contact officieux avec une congrégation à Kira, ariko nyitsuro couvert du ministère français de la coopération. Ni muri uwo mwaka nyine natangije umurimo wanjye mu Bufaransa, ariko igihe nyine indege yazaga mu Rwanda nibwo nanjye narangije.
Ambassadeur Celestin Kabanda, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1269. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe, ire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikintu cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi, yabaye ikintu cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo, yabaye ikintu cyacu.
tanzi jamu Tavarundi tuliru husa Nugushikiriza Chotukona Tulayaga Tukahuza yu Kisi ya Amerika Radio Kisi ya Amerika Yabai Kisi wizo chachu Radio America, you, your body, it's a little church.